Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yakakanya. Inama nshinga amateka y'u Burundi kuri wa gatatu yatowe itegeko rikuraho inzego ebyiri zari zishinzwe ibikorwa byo guhangana na ruswa.
Umuntu wese ariko arakurikiranwa ku caha kijanye n'igiturire cyangwa kunyonora itunga ry'igihugu, amatungo yiwe zobanza bikabasize ho ubundi bwo urubanza rwaza gucika agace ronderage na mugisha y'amatungo yarafise.
Uwo ni Janine Nibigira, ni umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi. Iki cyemezo ariko cyagawe n'impirimbanyi mu kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa Leta.
Kwebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye na demokarasi, mu bijyanye n'agatakazi na muntu, mu bijyanye no gukomera kw'inzego. Tukifuza yuko Leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izi nzego naho zari bikanganyoni izisubiremo.
Uyu nawe ni Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Olucom irwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa Leta. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kane impunzi z'Abarundi zigera ku 100 zo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Kivu y'Epfo zakoze imyigaragambyo yo gusaba gutahukanwa. Muri Ethiopia, abantu 1000 bakomoka muri Tigrea batawe muri yombi bitwa abagambanyi mu ntambara imaze amezi arenga 5 mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, nimujye kure. Makuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, abantu 1000 bakomoka muri Tigrea batawe muri yombi bitwa abagambanyi mu ntambara imaze amezi arenga 5 mu majyaruguru y'igihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Nkuko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyemeza, abanyategreya batabwa muri yombi bamara amezi n'amezi bafunze batazi icyo bazira kandi batagezwe imbere y'umucamanza. Abenshi muri bo ni abasirikari. Abanyategreya nibo bari biganje mu ngabo z'igihugu cya Ethiopia kuva mu 1991. Guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yemera ko yafunze abasirikare bake bo mu rwego rwo hejuru b'abanyategreya, ariko AP yo yemeza ko ari benshi cyane. Uretse abasirikare, abakozi ba Leta, abikorera ku giti cyabo, abapadiri, abaganga n'abaforomo, abanyamategeko nabo barafungwa. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ya Ethiopia ivuga ko abafunze bataburanishwa uko bikwiye, ko badafite imiti ihagije kandi ko badasurwa n'ababo, ndetse ko bamwe na bamwe batabasha no kubwira imiryango yabo aho bafungiye. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko uzi amakuru y'abanyategreya bafungwa bazira ubwoko bwabo, ariko ko utazi uko bangana kubera ko ibyabo byose bibera mu bwiru bwa Leta ya Ethiopia. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yahagaritse by'agateganyo imfashanyo isanzwe iha Ethiopia kubera ikibazo cya Tigreya.
COVID-19 irimo iriyongera cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Afrika ifite impungenge cyane ko byayigiraho ingaruka. Nanone Thomas Kamilindi arakomeza.
Kuri uyu wa kane, umubare w'abandura COVID ku munsi warenze 18 million mu Buhinde, naho abapfa buri munsi barenze 3,600. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde Harsha Shringla yatangaje ko bakeneye cyane cyane umwuka wa oxygene wo gufasha abarwayi guhumeka. Avuga ko ibihugu 40 byo ku isi byemeye kubibafashamo. Muri byo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kohereza imfashanyo z'agaciro k'amadolari arenga 100 million zo kurwanya COVID mu Buhinde. Dr. John Nkengasong, umuyobozi w'ikigo cy'Afrika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC, yatangarije abanyamakuru uyu munsi ko ibibera mu Buhinde byamurenze. Yavuze ko Afrika ikwiye kwitegura cyane hakiri kare kuko nayo ishobora kugira ingorane nk'iz'Ubuhinde. Yagize ati abaturage ba Afrika bajya kongana nabo Buhinde. Inzego z'ubuganga za Afrika nazo zifite intege nke nko mu Buhinde. Nta bakozi bahagije bazirimo. Oxygen iri muri Afrika nayo ntihagije. Kubirebana n'inkingo kandi Afrika igendera ku Buhinde cyane. AstraZeneca ikoreshwa muri Afrika ikorerwa mu Buhinde igera muri Afrika inyuze muri COVAX gahunda ya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo guha ku buntu inkingo za COVID ibihugu 92 bikenye. Nkengasong ati simbona ukuntu Ubuhinde bwakohereza inkingo mu mahanga niba nabwo ubwabwo budashoboye kwihaza.
Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri wa gatatu yatoye itegeko rikuraho inzego ebyiri zari zishinzwe ibikorwa byo guhangana na ruswa zirimo urwego rwa polisi ndetse n'urukiko rwakurikiranaga ibyaha bishingiye kuri ruswa. Icyo gikorwa cyahise giharirwa inkiko zisanzwe mu gihugu. Ni icyemezo kitashimishije impirimbanyi mu kurwanya ruswa n'isesagura ry'imitungo ya leta. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ububasha bw'inzego zibiri karuhariwe mu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bwashezwe mu masentare n'amaparike atandukanye mu gihugu. Imbere y'abashingamateka batoye iryo tegeko kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yarasiguye akarusho ko gufuta sentare ijejwe kurwanya ibiturire n'igipolisi kidasanzwe byahora bikorana.
Umuntu wese ariko arakurikiranwa gucaha kijanye n'igiturire yiwe bizobanza bigasikabasize kuko ubundi bwo urubanza rwaza gucika agacarondera ngena kumbyisha ya matungo yarafise bigaragaye neza yuko yanyuruje itunga ry'igihugu leta yisubitse ibyanya cyangwa yari igiturire cya muntu. Ibyo bintu bibanze bisubitswe neza.
Nao biru uko ishame jigenga Oricom jishinze kugwanyi biturire nisesa kugwajama matungo ya leta libona ko ifutwa jizo nzego zibiri lije gusubiza inyuma umugambi wo kugwanya ibiturire. Gabriel Rufyiri atwara Oricom.
Ivyo rero mu ishame Oricom dufata kwa ari gusubira inyuma cane mu buryo bwo kugwanya igiturire kuko bihonyanga itegeko ryo kugwanya igiturire ku isi hamwe n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire yose akaba yashyizwe ku mikono n'u Burundi. Kubona rero abasuma ari bo batsinze twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokrasi, mu bijanye n'atakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukipfuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izinzego naho zari bikanganyoni izisubiremo.
Na bamwe mu bashingamateka baratewe amakenga niyo ngendo shasha yo kugwanya ibiturire bagasaba ko byo kwitonderwa.
Nta muntu ndabona yinjiye mu mabanga babwira ati erekana itungo ufise mbega yotubwira ubuhinga bushasha azanye mu byukuri bw'ingene bizoboneka yuko iri tunga afise ari rya leta kandi igihe yinjira atakintu kimwe yerekanye.
Aha ishirame oriko militerera ko abategetsi bose bo kwerekana amatungo bafise imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro, ico twita mu gifaransa archisme irisite. Ikigira kabiri nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe yakagwe k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources.
Yamara mushikira nganje ubutungane Janine Nibizi arizeza ko ingendo nshasha yo kugwanya igiturire ahubwo arizotuma amatungo ya leta acungegwa neza. Avuga ko mu masentare yose hazoshigwaho umugwi ujejwe ico gisata.
Ubu nuko kuvuga ngo leta igiye guhagurukira guhana aba bantu rero bajye biturire bakaba bari bajejwe no kubigwanya ntibarenge amategeko nabo nyene bazohagurukirwa kandi bahana kugira umuntu barinde bajya kuraba amatungo yiwe batimbe basha yoba yari yarayashikirije imbere uko aja mu mabanga nuko haba hamaze kuboneka bati urya muntu bimeze gute ariko arakurikirana
inyuma y'izo nsiguro z'umushikiranganje w'ubutungane inama nshingamateka yaciyitora iryo tegeko idahiga imanze
kwishima tukishimiza kuri iki kino gikorwa cy'iteka baritoze kugira ngo baritore rimeze neza baritore ijana ku ijana
mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi nico gihugu ca mbere kirangwamo ibiturire byinshi nkuko byerekanwa n'ikigo kigwanya ibiturire ku isi Transparency International iki gihugu ni nacho ca mbere gifuse sentare n'igipolisi bidasanzwe bigwanya ibiturire mu karere ka EAC ni mu gihe amatohoza eruka gukogwa niba nk'iyisi yose hame n'ikigega mpoza makungu c'ubutunzi FMI yerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi cyeklavenye inkuru Kigali ku bwijwi ry'America
mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali yongeye gusubika urubanza rw'abagabo batatu baregwa ibyaha byo gushaka gutorokesha umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo kuri inshuro byari byitezwe ko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi ese irisubikwa ryatewe n'iki mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabibajije umunyamakuru w'Ijwi ry'America i Kigali Eric Bagira Ubusa
yarusubite kubera ko umwe mu baregwa witwa Joweri Ngayabahiga atari yarabonanye n'umunyamategeko umwunganira Maître Pierre Celestin Kugimana
Eric abo bagabo bose baregwa muri dosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo wabashije kubabona mu rubanza
Venute kubera icyorezo COVID-19 haburanishijwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bya kure bari muri gereza ya Mageragere iri mu ngengero z'umujyi wa Kigali i Nyarugenge bose uko ari batatu bari bambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa
mbese ubundi baregwa ibihe byaha
uhereye kuwitwa Harerimana Inosa araregwa icyaha cyo kuba ikizo mu kwambuta no kwambuka aca hatemewe n'amategeko yabwiye umucamanza ko atakemera ndetse abandi barimo Nkundimana Jean Bosco ndetse na Joel Ngayabahiga no baregwa icyaha cy'ubwindira cyaha ku cyaha cyo kwambuta no kwambuka bakiye ahantu hatemewe n'amategeko ndetse no gutanga indonke cyangwa ruswa Aba bombi rero icyo cyaha cyo kwambuka cyangwa kwambutsa banyuje ahantu hatemera amategeko baracyemera ariko bakahakana icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa.
Haba hasobanuwe se ibyo gushaka gutorokesha umuhanzi Kizito Mihigo?
Venuste ntabwo byasobanuye kubera ko umucamanza ahise asubika urubanza ariko nkurikije uko nzi dosiye y'aba bagabo nakubwira ko ubwo Ngayabahiga ari mukuru wa Nkundimana ariko banyina nibo bavukana ubwo ni ukuvuga ngo umwe ni mukuru wundi noneho ukuntu babisobanura Nkundimana yari umukozi mu buryo budahoraho wa Kizito Mihigo amufasha mu turimo dutandukanye two mu rugo ubwo rero niwe uvugwa ko yashatse Ngayabahiga kubera ko Ngayabahiga avuka cyangwa natuye i Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata niwe wagombaga gutegura inzira y'aho bagombaga kunyura niba warabonye amafoto yashyizwe hanze bakimara gufatwa uriya mugabo witwa Jean Bosco yari afite bibiliya mu ntoki ari kumwe na Kizito Mihigo n'uriya musaza witwa Ngayabahiga ni ukuvuga ngo rero Harerimana wavuga ngo yinjira amate Harerimana bivugwa ko ari we wari umushoferi wagombaga gukodesha imodoka ikabajyana ariko nanone akavugwa ko yari inshuti magara ya Kizito Mihigo kuko muri dosiye handitsemo ko Kizito Mihigo muri Nyarugenge muri gereza ya Nyarugenge barafunganywe Kizito Mihigo amwigisha gucuranga
Kizito Mihigo agifatwa urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwavugaga ko yafatiwe mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru hari ibisobanuro by'uburyo bageze aho Ruheru
ibisobanuro nihuse gatoya nkuko nari maze kubikubwira Harera Imana niwe uvuga ko yagombaga kubatwara mu modoka kandi ngo yanabatwaye abageza aho ngahiru heru, ariko noneho bageze ikibeho ku munsi bari basezeranye ko bagomba kugerayo ngo bwabiriyeho biba ngombwa ko barara ikibeho. Bukeye rero nabwo bakererwaho gatoya niko kugera iruheru bwabakereyeho inzego z'umutekano zirabafata, ariko bikavugwa ko ari abaturage babasingiye agatoki kugira ngo inzego z'umutekano zibafate kuko bari bagiye ngo kwambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi. Iruheru bavuga ko hari habura gatoya kugira ngo bagere mu Burundi.
None urubanza rwimuriwe kuyihe tariki?
Umucamanza yatangaje ko nyuma yuko umunyamategeko wunganira Ngaya Bahiga abonana n'uwo yunganira, urubanza ruzakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Eric Bagira ubusa, abanyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanjye Venuste.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kane impunzi z'Abarundi zigera ku ijana zo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Kivu y'Epfo zakoze imyigaragambyo yo gusaba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuzifasha gutaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Izi mpunzi ziganjemo izimaze amezi atatu zivuye mu nkambi ya Rusenda Murongwe ndetse n'izimaze iminsi muri nkambi y'agateganyo ya Kavimvira aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Zabwijwe rya Amerika impamvu yatumye zikora imyigaragambyo.
Twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano nuko tumaze amezi arenga atatu bamwe ngahaturi mu Kavimvira batwara abagenzi bacu, abandi nabo baduhindwa dutwara mugabo batuzaniye ko yandi makomva arenga yo mu Rusenda. Nubavuga yuko bakimena abandi tukigorenga twebwe niba tugaburira abo mu Rusenda bo barabagaburira bakuvuga tubabaje twakwiye kumuta dutwara abagenzi bacu baducako bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira hanyene nibe mwizanye.
Nahimana Kevin na Manirakiza Dieudonne bara ku mupaka ahari zimpunzi z'Abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko HCR na leta ya Kongo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara.
Ubwo bugari bwabo ntabwo turonka, ayo manjegeri yabo ntabyo turonka. Twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka cyuca dufatwa tugapfungwa abandi tugakubitwa abamama bagafatwa ku nguvu, none nako karaka kamagara vio bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabaye byayo ngo turiko turonona amazingira yabo. Rero twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cyuko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
kubera nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye. Twideparashe tugashikana mu kigo bariko baratubwira ko bagire batujabukane Burundi, tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu. Twebwe rero duca turayabura, tumaze kuyabura abacu baciye baducako amakomba shika 5 yose araheza ducako kugira dufungure tuja mu igaravie kwikorera igaravie dukorera amahera ijana ijana nita tujeore ikintu nipfuze leta yacu y'u Burundi ni leta mvye ireta nkoze. Ndasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukure hano ku mpaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko ninza badufashe natwe batujane mu gihugu cacu cy'u Burundi kubera aya magogo aturayarambiwe.
Nyuzima Pascal na wamaze amezi atatavuye mu nkambi ya Murongo ariko aburu buryo atahukanwa.
Ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya niko twahaje batubwira abantu batujana mugabo usose cyo kurondera rasio we baragufata bakagufunga atashuzira na kimwe. Hama abaje rero bavuye mbazanwe n'amabato bagashya babandika bakabare bo bagenda natwe dufise amafomu kandi ntatwandike ngo tugende kama batubwira ngo mwe mwarezanye ntubasabe ngo irasiyo ngo baraguhirasiyo oya nibaguha n'ikintu na kimwe we kuva ku mazi kuri byose nta na kimwe baguha
kubera
ngo warizanye ushaka gutaha iwanyu no gutaha ntutahe.
Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira Bwana Dominico Kaleko avuga yuko impamvu badacyura izi mpunzi zakoze imyigaragambyo ariko zitujuje ibisabwa kugira ngo zibe zasubizwa i Burundi kuko muri izi mpunzi hari zivanye mu nkambi ya Rusenda n'iya Murongwe zikaza guhungukira mu Kavimvira. Muri iyi minsi Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi hamwe na ASE bivuga yuko birwungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bwa Radio y'Amerika Uvira mu Tarakivu y'Epfo.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri iyi tariki ya 29 y'ukwezi kwa kane, Abarundi baribuka imyaka 49 ishize umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu Ndizeye yishwe. Yabaye umwami w'u Burundi mu mwaka w'1966 asimbuye se Mwambutsa wa kane. Yakuwe ku butegetsi na kapiteni Michel Micombero nyuma y'amezi atatu gusa yimye. Ntare wa gatanu yapfuye yishwe mu mwaka w'1972 mu buryo kugeza ubu butarasobanuka nk'uko bivugwa n'abakomoka ibwami mu Burundi. Abo mu muryango we barasaba ko habaho iperereza ukuri ku rupfu rwe kukamenyekana. Abo barimo Madame Agnesi Nindorera uri Bujumbura mu Burundi, igikomangoma Ildefonse Rugema na Ciza Remi Muhirwa, uyu akaba ari umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane, akaba n'umwishwa umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo baragaruka kuri icyo cyifuzo kwiperereza ry'urupfu rw'umwami. Uyu ni Madame Agnesi Nindorera.
Murabona yuko byo mu gukutoza ukuri no kunywanisha Abarundi wagiyeho hamaze kuba ry'amasezerano y'ukuzana amahoro no kunywanisha Abarundi mu 2000. Ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo caje vuba, ni ukubwire ngo bashireho uwo mugwi byarafashe ikiringo, hanyuma twebwe nuvuga yuko icyo tugiye kugisaba ubuunyi, kubera urabyibuka ko higeze kuba abantu bavuga ngo habitoza bararungika imigwi y'abantu baza nuvuga ku Serengeti gusa kugira fuye ahantu hari harerekanywe ngo yuko ariho bashinguwe umwami Ntare. Igituma uko kuri tukurondera ni kubera icyo kibazo cagumye kiri mu mwijima cyane. Jewe nibuka yuko kamenyeshamakuru nagiye kuraba umubyeyi wiwe Baramparaye, akambwira ingena umwana we yashitse Igitega akagemura kenshi kenshi muri prison, bakamubwira bati turavyakira turayimushikiriza mugabo we n'ugende. Bisigura ko yagumye agemura kenshi yitwaga agemura uyu mwana we wafunzwe kandi bari baramaze kumugandagura. Rero ivyo vyose n'ubusi byo tuvuga byose n'ibyo umwe wese ashobora ko yarasomye yoba yarumvise cyangwa yoba yarabonye. Bisaba rero yuko haba isesengura rikomeye rikozwe n'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi, kugira ngo baze banywanishe Abarundi bose, Abahutu n'Abatutsi, ariko kandi n'abo bo mu nda y'ingoma, kuko nabone ivyabaye vyarabahitanye vyarabaciye ko umvise ko bavuze ko hariho abari kumwe na Karoli Ndizeye igihe avanwe Uganda aza i Burundi. Umuvyara we muhungu wa Biha urumva nawe ne yari uwo mu nda y'ingoma, ariko na muri burya bwicanyi bwabaye itariki 29 z'ukwezi kwa kane 72, hari abantu benshi bakomoka mu nda y'ingoma abo ngahe Burundi bitwa Baganwa bishwe. Nabone ikeze ko bishwe byakurikiye nuko bagiye baratotezwa, bamwe barapfuye abandi barahunga. Ivyo vyose twari dukeneye ko bitozwa neza, hanyuma bakavuga rero n'ukuntu umwana w'umwami Ntare wa gatanu yagandaguwe akagandagurwa hari Repubulika mugabuka. Uko kuri ni kuje hejuru ubutungane ntibukore ngo hamenyekane bamwishe niyo bamushinguye. Ure twifuza kumenya uko kuri cyane cyane iyo bamushinguye cyaho bamutaye, sinovuga ngo baramushinguye, kuko ibyo turondera ni ukugira ngo batore ibisigi byiwe hanyuma ashinguranwe iteka nk'umwami w'u Burundi mbere haboneke n'ikigabiro. Uko urabona niko vyamye hakiri intwaro ya cami ari umwami wose ari kigabiro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga twatumiye abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi bari kubavuga ku kugene Ntare wa gatanu ndizeye yagandaguwe mu mwaka w'1972 bakaba bavuga ko yapfuye mu buryo budasobanutse kandi ko ibimwerekeye byerekeye urupfu rwiwe byagumijwe mu mwijima. Bakaba ariko basaba inzego za leta mu Burundi, basaba umugwi ujeje gukuri no kurekuriranira seve kogira itohoza kubijanye n'urupfu rwiwe. Kumwe na madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishyirahamwe Fraternite Ishaka ari Bujumbura mu Burundi, Idofonse Rugema umuganwa w'umunda y'ingoma ayoboye ishyirahamwe rishyira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari mu Bwongereza, na Ciza Remy Muhigwa ayoboye komite umugwi ku kirimba w'abaganwa bari mu Bubiligi komoka abari mu gihugu cy'Ubiligi no mu Buholande, umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Ngaruke kuri Ile-de-France, iyo komisyon muramaze kuyandikira, muramaze kuvugana n'abayigize hamwe na leta kuri iyo dosiye, bababwira gute idosiye kugira iryo tohoza musaba?
Egume nobanza kuvuga yuko kuvereke gutangura kugira itohoza ry'ukumenya aho bataye umwami Ntare wa gatanu ari ibintu twatanguye kuva kera. Ndibuka yuko twabitanguye mu 2021, icyo gihe twarakoranye n'iradiyo yitwa RPA. Murazi yuko ariyo yahavuye isohora itohoza risobanutse ry'ingene umwami Ntare wa gatanu yakuwe hanze agategwa imitego akaza mu Burundi akicwa abantu b'abanyororo bitwa yuko bamutaye bakatangura kuvuga ingene ibintu byagenze. Iyo toza RPA yarabikoze, nibaza yuko ari ikintu gikomeye iyo severe yofatira ko kuko niko byagenze. Hanyuma najewe ngaha mu Bwongereza najewe naragize itoza mfatiye ku muntu yari umuhanuzi mukuru wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uganda Idi Amin Dada, umwongereza yitwa Robert Astor. Urumva umwongereza nasanze tubana hafi ya homba, hanyuma rero kubera ariwe yari ajejwe ibintu by'indege mu Buganda icyo gihe Ntare wa gatanu bamutega imitego, urumva naragerageje kumushikira turayagaho ari mu 2012 mu kwezi kw'icyenda. Mugabo ntiyanyishuye neza ko yari amaze gukura, yari amaze kurwara indwara zo kwibagira, hanyuma rero ntiyashoboye kumpa inyishu nari niteze. Ego rero hanyuma rero aho novuga ingene twagiye turagira amatohoza, mugabo muribuka no mu 2012 naho nyine yuko nk'uko mushikashumiye Agnes Nindorera yaje kubivuga, habaye abantu baza kurondera aho baba barataye umwami Ntare wa gatanu. Izo n'amatoza yagiye araba, mugabo icyo twuvuga iki si ikibazo cy'uko araba abaganwa umuryango w'umwami Ntare wa gatanu wonyine ufata iya mbere ngo ushyire icyo kibazo imbere. Ntare wa gatanu yari umukuru w'igihugu nk'abandi bose, urumva leta niwe ufata iya mbere ikanafasha kurusha, kuko ukudahana twebwe dufatisha yuko kubaho ukabakica umwami ibyo zerekana neza yuko yabaye ikintu cerekana ukudahana ko kitagira aho kigarukira. Aho wibubaho ukabakica umwami, namwe nimwibaze ingene umunyagihugu ashobora kwicwa nk'isazi. Izo rero niko tubona yuko ubwo butungane bubaye, ababikoze bagakurikiranwa kandi bamwe baracariho cyane bagafuma nabo nyine bicisha bugufi bakatubwira ati aho twamutaye naha tukamushinguranya iteka. Izo n'ibintu bikenewe kandi mu byerekeye by'ubutungane, nibaza yuko leta cyane cyane dufatire kuri leta itwara iyo leta mbyeyi, kandi turabona yuko iri kwirashira ibintu imbere cyane cyane ibintu byo kugarukana amahoro. Aho rero tukavuga tuti icyo kibazo niba gifate nk'ikibazo cyabo, hanyuma twembe abo mu muryango tuzoshima muri rusange.
Reka nze kuri Remy Muhigwa, amaleta yagiye arakurikirana mu Burundi mwa mwara yasabye ko agira itohoza ku bwanyu, kumbure mwibaza ko atoba gushika ubu yaragize amatohoza, mwibaza ko byavuye kuki muri make, mwibaza ireti hari ubu hari kindi zogira mu byo muri ko murasaba kugira yubahirize ibyo musaba?
Turabyifuza chana gani huo nukumbira nukumbira matohozi yumbi vili na chuna kavili nari muanuaji kumuya matohozi gitega
Shuti muduteza matukui aha ni hodu soreja makuri ya chuyo kuri isaha ndaba shimira kwa mga hisema kukulikira izguri ya Amerika shimira na wajenzi wanjiba mfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya mazgui ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yaraha galariwe na Frederike Nkundikije na hukuri mikro ngarikumwe na anje edirguema mbasezeho mbifuriza amahoro na mahi